Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri studio y'i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda, n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye. Ubu twebwe turaziri.
Uwo ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda, basabwa kuva mu matongo yabo bemeza ko bamazemo imyaka irenga 80. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye sport n'imikino mu Rwanda n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye, tubahaye ikaze mwese. Kaye kudutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane, ndabaramukije namwe muduteze amatwi. Muri Afrika y'Epfo, urwego nyobozi bw'umugambwe uri ku butegetsi ANC rwaremeje ko rwategetse Perezida Jacob Zuma gutanga imihoho. Umunyamabanga mukuru wa ANC Ace Magashule mukiganiro yabahaye amenshi makuru i Johannesburg ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko nahata tariki bwite gukinjura Zuma yahawe ingingo yo kumuvana ku butegetsi ari ntabanduka. Mu gatondo kejo kwa kabiri, Cyril Ramaphosa aramutswa ANC ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Ace Magashule, barabonanye na Perezida Jacob Zuma. Muri uyu mubonano, Zuma yoba yasabye kugumizwa ku butegetsi amezi make imbere yo gutanga imihoho, ariko abo bategetsi bamwishura ko bidakunda. Byitezwe ko Perezida Zuma agira icyo avuze ku mugaragaro ku byo yategetswe na ANC bitarenze kuri uyu munsi wa gatatu, nk'uko amakuru ava mu mugambwe wiwe abyemeza. Abanyeshuri 22 bahora biga mu ishuri ryisumbuye hamwe n'umusheferi wa bisi barimwo barafuye ejo ku munsi wa kabiri mu isanganya ryabereye mu ibarabara mu buraruko bwa Nigeria. Ibyo byatangajwe n'abajejwe gucungera umutekano mu mabarabara muri ico gihugu. Abo banyeshuri bari bavuye ku ishuri ryisumbuye rya Bauchi bagiye mu gisagara ca Kano mu buraruko bw'igihugu mu rugendo rwatunganijwe n'ishure, niho umushoferi yatwara imodoka barimwe yati barabara, nkuko byashikirijwe na Kabiru Daura akora mu kigo gicungera umutekano mu mabarabara muri ico gihugu ca Nigeria. Daura avuga ko abanyeshuri 22 hamwe n'uwo mushoferi wabo baciye bafiraho nyene, abandi batatu barakomereka bikomeye, kandi ngo byabereye ku birometero 50 uva mu gisagara cha Kano aho nyine muri Nigeria. Hano muri Leta Zunze za Amerika naho mu gihe hasigaye indwi nke ngo hatunganywe amatora y'ibanze y'abashinga amateka, abategetsi batware bisata by'iperereza bagabisha ku Burusiya buri mu mugambi wo guhungabanya amatora yo mu mwaka w'2018 nkuko babigerageje mu mwaka w'2016. Abo barongoye ibisata bitandatu by'iperereza babwiye umurwi w'abasenateri ejo ku munsi wa kabiri, abasenateri bakurikirana ibibazo by'iperereza ku Burusiya bubona ko ayo matora yo hagati y'ikiringo cya Perezida ari kajyo ko kwerekana ubushobozi bufise. Amatora yo hagati ya manda atekanijwe mu kwezi kwa 11 itariki ya 6 uyu mwaka. Abategetsi ba Amerika bamaze igihe rero bafise amakenga ku Burusiya buzohungabanya amatora agiye kuza mu ntumbero yo kubandanya bwerekana propaganda yabwo, nk'uko bwabigize mu mwaka w'2016 no mu matora yabaye ku mugabane wa Buraya. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe citeguye gutera Siriya mu gihe amatohoza yogaragaza ko leta y'ico gihugu yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo. ivyo Emmanuel Macron yabitangarije ishirahamwe ry'amenshi makuru bakorera ku Kirimba iwe ejo ku munsi wa kabiri. Macron yagize ati tuzotera aho ivyo byuka byavuye canke aho ivyo bitero byateguriwe, yongera avuga ati ariko ubu nta byemeza turaronka. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa yifuza kandi ko ukorana inama mpuzamakungu kuri Siriya bishobotse ikazobera muri ako karere. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatoye ibyemeza ko hakozwe ibitero bitandatu hakoreshejwe ubumara bwa chlore kuva mu kwezi kwa mbere mu bice birimwo abarwanya leta aho bakomerekejwe n'ibyo byuka bagaragaye. Leta ya Siriya ibandanye hakana ibyo bitero, ndetse n'Uburusiya somambike n'ico gihugu bwavuze ko iyo propagande igamije kurondera ahimenera kugira habashe gukorwa ibitero ku gihugu cya Siriya. Naho muri Israeli igipolisi cyo muri ico gihugu cyasabye jo ku munsi wa kabiri ubutungane gukurikirana umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire, kunyuza amatungo ya leta. Ariko Netanyahu we yongeye kuvuga ko atakimwagira kandi atiteze gutanga imihoho. Ingingo yo kumutohoza ko ikazofatwa n'umushikiriza manza mukuru wa leta Avishai Mandelbilt, ingingo ishobora gufatwa mu ndwi zitari nke canke amezi. Mu itangazo igipolisi ca Israel cyasohoje kuwa kabiri cavuze ko gifise ibyemeza ku byo kirega umushikiranganji wa mbere. Kimwe muri ivyo Netanyahu atekekwa kuba yarariye ibiturire yahawe n'abagwiza tunga ba Australia hamwe n'abanya Israeli.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Rwanda, aho imiryango igera kuri 10 mu karere ka Nyaruguru isaba gusubizwa mu burenganzira bwayo. Iyo miryango ivuga ko imaze imyaka irenga 80 mu matongo, none ngo habonetse iyindi miryango ivuga ko ayo matongo arayabo. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Hari nko mu masaha 5 bari kumwe n'abapolisi 10 banza n'abatatu, ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka. Je nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubita amapingu.
Umwe mu baturage mu kagari ka Runyombyi mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru majyepfo y'u Rwanda aratekereza ijwi rya Amerika icyo yita karengare bakorewe hagati mu kwezi kwa mbere n'inzego z'umutekano ubwo zaherekezaga bashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Barahirimba atandira amasambu bavuga ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80. Ni ikibazo byumvikana ko kimaze igihe kirekire kuko hari umuryango w'abakomoka ku wari umusushefu Sehene ku ngoma ya cyamushaka kubavana muri aya masambu bemeza ko ari ayabo.
Bashe gukuru bavukiye na bashe gukuru bashe gukuru tenitongo bashe gukuru de teruwo muyenji de uwaho n'umutungo kwa sogokuru naho bamusenye.
Jewe navukiye hano kuri uyu musozi mfite imyaka 56. Aha n'ubutaka bwa gakondo bwacu.
Jye kuva mvuka na 59 ndinze ngana gutya abantu ntabazi.
Hari amakuru ku rubanza kuri aya masambu rwabaye mu 2014 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe, aba baturage baratsindwa kandi rubitegeko. Gusa iyo uganiriye nabo bumvikanisha ko amasambu ari ayabo kandi badateze kuyavamo. Bavuga ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere igipolisi cyagiye kubavanamo ku ngufu maze bakomeza gutsimbarara kugeza ubwo bamwe bafunzwe. Umusaza Stanislas Rucibigango w'imyaka 80 yadutekerereje ibyamubayeho na bagenzi be.
Ubwo bari bambaye inyuma hano gutyo n'imbosha amaboko. Ubwo njira gucya mu kubita umugeri ikubita hasi n'umunsi w'umuserege hepfo rwangwa mutinda ntarwana sinakubeshya ngiyi migeri ngizishi ya kugeza ubwo batuye nkumbwa baranjyanye bagiye bashyize mu modoka ubwo bahise babahamagura bandi babiri bari bakandagiye hano.
Haburi gukabyamuze?
Oya twari kumwe ntabwo. Bari bamukandagiye.
Yakabya si kimwe wabaze n'abagenzi ba.
Iki ni ikibazo cyahuruje inzego bwite za leta n'inzego z'umutekano kuri uyu wa mbere zijya kumva uko byifashe. Bamwe mu baturage bongeye guhamiriza ubutegetsi ku igipolisi kitaboroheye. Uyasubiriragamo ibyabaye kuri mugenzi wabo.
Nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayabuhenye. Amaguru nayo umwafashe kumwe undafashe ukundi. bakurura hasi nk'umutumba kuryo bana abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza agiye kwa parise yazanywe n'abana bamufasha gutyo ubwo bagize gutya y'amaguru baregeranya bahita bakubita amapinza.
Tuganira n'aba baturage badutsembeye ko badateze kuva muri aya masambu
twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida yari Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka akaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo
ni nabyo bongeye gusubiriramo ubutegetsi
tukarengane dufite turava kuri gakondo mudushyire muratugira impunzi kwese turi bene kanyarwanda muradukura kuri gakondo mudushyire
mu biganiro bagiranye n'abaturage byumvikana ko abarebwa n'ikibazo batanyuzwe bwana Francois Habitegeko meya wa karere ka Nyaruguru yatangaje ko hazabaho guhuza impande zombi byakwanga abaturage bakava mu masambu batsindiwe
tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira n'abari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo navuga ko bagomba kuvamo tuzubahiriza itegeko rivuga subwo bazavamo hanyuma dusigare tureba ngo ahubwo barajya he.
Kugeza ubwo duheruka havuga urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu byagaragaraga ko bamwe muri aba baturage basa n'abahahamutse kuko ijwi rya Amerika igihingukira ku muryango wa mbere twatunguwe no kubona abana birukira mu nzu tubaririje batubwira ko inzego z'umutekano zigifunga bamwe abandi bahise bahabuka abandi baratorongera
mfite n'abana batorongeye n'ubu ntibaraza babonye bangizeho amapingu bamwe baragiye n'ubu rero n'abasigaye turumva gakomye tukaba twakwiru
abandi baturage bari hanze y'iki kibazo bo batungurwa no kumva iyi miryango ishobora kuzisanga ahandi
abo bene se niba baratsinze ibintu byadutunguye kuri ko ntawe aruzi yuko ubwo butaka bwa bubwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bo bibire mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyiza kora yuko bazikora gakondo yabo
Rwabutanga Ntaganda Yohani Twagiramungu Asumani Ruyonza niwo bivugwa ko bakomoka ku musushefu Sehene aba nitwabashije no kubabona gusa ibyangombwa by'ubutaka twabonye byanditse kuri aba baturage ibibazo bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu nk'ibi by'inyarugura bari mu masambu bavuga ko bifata umuzi mu myaka y'igihumbi 1930 inzego z'umutekano n'iza gisivile muri iki kibazo zihakanurira kure ko igipolisi cyaba cyarahohoteye abaturage zigakomeza gushimangira ko abaturage bashobora kuba badasobanukiwe iby'amategeko kandi ko kuvura urubanza rwarabaye tegeko rugomba kubahirizwa CIP Emmanuel Kayigi n'umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Majyepfo
ariko iyo dutanyuzwe n'imikirize y'urubanza ugira izindi nzira zitabazwa nk'uko bagiye babisobanura kujya ku muvunyi hari ukusubirishamo urubanza inyingo ni uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa ariko iyo urubanza rwamaze kubitegeko rwateho kashe mpuruzi ruba rugomba kubahirizwa uko umucamanza yaruciye
ubutaka buhirimbatanirwa bufite ubuso busaga hegitari 30 akabagira ubusanzwe rya Amerika Inyaruguru mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda
urakoze Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abatunzwe n'inzoga y'igitoki mu ntara ya Cibitoki muri komine ya Mugina baridoga ko bamaze iminsi bahomba aho ni nyuma yaho abashora iyo nzoga mu gisagara cha Bujumbura bari bamaze iminsi bahagaritswe imirimo inkuru yo mugenzi wacu Fidelite Shats
yose yamukorane amasoko remera mu nzoga y'ibitoke mu ntara ya Cibitoke yaramaze kiringo cindwi atarema kubera ko ishyiramo yikiyemwo abaguzi b'inzoga ryagihagaritse imirimo kuno munsi wa kabiri niho ayo masoko yashubira kurema ukuri kwamye kuko ari batunganije igihagarikwa ry'imirimo bari bahisemo gusubira ku kivi abatunzwe n'inzoga y'ibitoke twaganiriye twabasanze mu masoko yahitwa Nyeshenza no mu Rubirizi mu komine ya Mugina naho ayo masoko yaremye abumigwi y'abishumwe mu nzoga y'ibitoke twaganiriye ganya kubera ko gahombo bagize ari kenshi umugwi wa mbere ugizwe n'abanyagihugu bazigana bakazishora mu masoko
twaragize igihombo kinini iya urabona mu bisanzwe ibintu by'inzoga z'aya munyeshenza y'abajumbura bataje tuca duhomba gusa
n'imana impetagiye ntarangura igitoki ndashobora kugana nkanzana kuko narahombye cyane kubera nk'ibitoki nari naguze 50 nashoboye kuronka nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 kuko mutahe wanje ntiwagaruka
undi mugwi twaganiriye nuwo mushira mujye abagurizo nzoga mu ntara y'Ibitoke maze bakajya kuzishora mu gisagara cha Bujumbura nabo nyina bavuga ko mu minsi bari bamaze badakora ko bahombye nitunga Therese numwe muri bo
uruhombo dufite ni runini gose nibyo dukora mu byo kugabura abana nta yindi mirimo dukora bonye hari umunsi urenze utadandaje ariho wakura igihumbi cyo kugura ibiharage urumva ko ari kibazo kinini
bandora Godefroid nawe nyine ati turacyahomba
hari ubuhombo tugomba tugire ubu nyene ko inzoga zisa nk'izataye kanovera ko zimadini si nyinshi ari z'abakiriya kandi zitariko zirasohoka aba twagireho ubuhombo bunini
ihagarikwa ry'imirimo ryatumwe n'inzoga zasheshwe mu komine ya Muha mu gisagara cya Bujumbura haraheze indwi irenga nk'uko twaviganiwe na Emmanuel Gihabandi arongoye ishyirahamwe rihwikiyemwo abagurira inzoga mu cyiciro cya Rugombo bakayizandariza mu gisagara cya Bujumbura
byavuye ko ubanywanyi ba koperative baranguye inzoga ku munsi wa mbere indwi yahera mu konseye bamusantere wakanyosha arazimena tugiye kubaza atubarira yuko izo nzoga yamenye zitemewe n'amategeko kandi atubwira yuko muri territoire atwara atanzoga n'imwe y'urwagwa akikeneye kuhabona kugira ngo rero dusubire kugaruka ngaha kurangura nuko twaronse ijambo ry'ihumure rivuye kuri nyakubahwa Buramatari arongoye ntara cy'Ibitoki atubwiye gusa ko badusabira uruhusha ko twasubira kuzidandariza muri iyo komine ya Moha
imvo nyamukuru yatumye abategetsi bo mu ntara cy'Ibitoki babyirukamwe ku bw'amakuru twakuye mu bakorera mu nzoga y'Ibitoke nuko iyo ziguzwe ikomine yabo yatorera koyokwe aya makuru aremezwa n'umutoza kori wa komine akorera mu ishyaka mu Rubirizi ku bw'uyo mutoza kori hinjira amafaranga menshi niyo mbonera Gadiyeri
iyo byaganyereza ku turatoza ibihumbi 210 165 gutyo bo aha muri mugina amasoko y'inzagwa mu bisanzwe
n'amasoko
bumanisha kuronka amahera asa kuko munyeshe nzahaza imiduga myinshi irenze 8 cyangwa 9 cyangwa 10 aha nawe akaza butatu muri guca akaza nk'ine mu baronka bice twaba tugira nk'abakabiri kabisa
hagati aho abadandaza inzoga y'Ibitoki bamira kure avuga yuko inzoga yabo itemewe n'amategeko ibyo bakabivuga bisunze yuko igihe ari ko yamenwa izindi nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'imidiringi bo bandaje bakora ku mugaragaro byongeye na komiseri w'isoko y'inyeshenza isanzwe izwi nk'isoko nkuru ishogwamwo inzoga y'Ibitoke aremeza ko inzoga z'abashora atagatosi zirimwo minanya tanayeri
abajeje ntari Bujumbura nimba baravuze icyo barabeshe gusa nta gihe baraza ngaha turondera nk'uku batubwira amakenga afite ku rukanyo ruva ngaha ibyo bavuze bavuze Bujumbura ntacyo bisa bisa n'ibyo hamunyeshe nzoga turongoye aha dufise imigwi ibiri yumviriza inzoga ziryoshe n'itameze neza umugwi wa komine n'umugwi wa Bujumbura yoshamwe ABBB iyo migwi yose turakorana urukwanya rumeze neza ni gurumanuka urutameze neza ntibikivana ngaha iyo dusanze ruguhaye turahamagarana umunyene gonyene wenyene aca byise sati nukuri iyo nanjye nawe ibyabononekaga
nyuma y'inzoga zihingurwa n'ishyirahamwe ry'ibinyobwa Bralirudi inzoga y'Ibitoki irakwiragiye mu mihungu itandukanye y'u Burundi mbere izubwira kabiri muziherezwa n'abantu benshi inyeshenza muri komine Mugina ntara y'Ibitoke Fidelite ishatse ijo rya Amerika
urakoze Fidelite ishatse kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatatu haratangura shampiyona ya Afurika yo gusiganwa ku makinga. Ni nkuru mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ariko akurikiranira hafi tumutega amatwi
Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuva kuri wa gatatu kugeza ku cyumweru mu Rwanda hateganyijwe amasiganwa ya shampiyona y'umugabane wa Afurika ibihugu 22 byabukereye uyu mwanya hakaba harimo gukorwa imihango yo gufungura ku mugaragaro iri rushanwa igikorwa kirimo kubera mu ihema ry'ibirori n'amamurika muri Kigali muri aya masiganwa hateganyijwe ibyiciro binyuranye haba mu bakobwa ndetse no mu bahungu kuri gahunda nyirizina y'iyi shampiyona ya Afrika mu magare. Kuri wa gatatu hateganyijwe gusiganwa mu makipe, hakagenda harebwa ikipe yakoresheje ibihe byiza aribyo bita course contre la montre par équipe. Bizakorwa muri buri byiciro, umuhanda uva Inyanza ya Kicukiro werekeza Inyamata bakongera bakagaruka. Kuwa kane hazabaho na none gusiganwa n'igihe, ariko buri wese yizizira ku giti cye aribyo bita course contre la montre individuelle. Icyo gihe kandi umuhanda wa Kicukiro Nyamata ni uzongera gukoreshwa. Kuwa gatanu hateganyijwe ikiruhuko ku bakinnyi bose. Kuwa gatandatu hazabaho gusiganwa mu buryo bw'irambure bazenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Bazava kuri Stade Amahoro i Remera, bace kuri controle technique y'ibinyabiziga, bafate kuri Hotel Le Printemps iri ku Kimironko, banyure Ikibagabaga, Ikinyinya, bakate mu kabuga ka Nyarutarama, banyure ku kigo RDB, baterere ku cyicaro cya Airtel, bagaruke kuri Stade Amahoro i Remera, bakazazenguruka iyo ntera inshuro zinyuranye. Uru rugendo rwo kuwa gatandatu ruzakorwa nabo mu byiciro by'abagore, ingimbi n'abangavu. Uyu muhanda ni nawo uzanyurwamo n'abagabo ndetse n'abatarengeje imyaka 23 ku cyumweru ubwo irisiganwa ya shampiyona ya Afrika rizasozwa. Usibye u Rwanda rusigaye ruhagaze neza mu mukino w'usiganwa ku magare muri iki gihe, andi makipe agomba kwitonderwa muri risiganwa ni Eritrea, Afrika y'Epfo, Maroc, Tunisia, Algeria na Ethiopia. Ni ku nshuro ya kabiri shampiyona ya Afrika mu mukino w'usiganwa ku magare igiye kubera hano mu Rwanda. Inshuro ya mbere hari mu mwaka 2010. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabidushikiriza ibijyanye n'umushikiriza manza kizigenza Robert Mueller abandanya akazi kiwe ko kuraba niba Uburusiya bwarivanze mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutorwa. Umushikirizwa manza ni umuntu ki, ashinzwe iki? Nivyo Thomas Kamirindi agiye kudushikiriza.
Umushinjacyaha wihariye bakunze nanone kumwita umushinjacyaha wigenga cyangwa se umujyanama wihariye. Ni umunyamategeko ushinzwe anketi mu gihe abashinjacyaha basanzwe bashobora kubura ubwisanzure kubera impamvu zitandukanye. Urugero rumwe, dufate Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Minisitiri we w'ubutabera. Abashinjacyaha basanzwe byabagora kubakoraho anketi kuko ari bo babakuriye mu kazi kabo ka buri munsi. Nk'uko itegeko ribiteganya, umushinjacyaha wihariye ashyirwaho na Minisitiri w'ubutabera cyangwa umusimbura we. Amuhitamo mu bwisanzure busesuye kenshi na kenshi mu banyamategeko bigenga. Ntawe ashinzwe guha ibisobanuro ku mpamvu ashyizeho uyu cyangwa uriya. Umushinjacyaha wihariye ahabwa ububasha bwisanzuye mu rwego rw'amategeko birumvikana. Ahabwa n'uburyo bw'amafaranga, abakozi n'ibikoresho busumba ubw'abashinjacyaha basanzwe. Itegeko rivuga ko umushinjacyaha wihariye agomba kuba umunyamategeko, indakemwa, inyangamugayo kandi azi gufata ibyemezo. Agomba kuba inararibonye mu birebana n'igenzacyaha n'ishinjacyaha. Iyo amaze gutangira imirimo ye, umushinjacyaha wihariye ntategetswe kubwira buri munsi abamukuriye ibyo arimo akora. Abamukuriye ni Minisitiri w'Ubutabera cyangwa se umusimbura we na Perezida w'Igihugu. Abibamenyesha gusa igihe we yumva ari ngombwa. Minisitiri w'Ubutabera cyangwa se umusimbura we ashobora kwirukana umushinjacyaha wihariye igihe cyose amubonyeho ikosa rikomeye, ubushobozi buke, kurenga ku mategeko y'igihugu cyangwa na politiki ya Minisiteri y'Ubutabera cyangwa se inyungu zinjiranamo. Nta wundi itegeko ryemerera kwirukana umushinjacyaha wihariye. Nta gihe ntarengwa umushinjacyaha wihariye ahabwa mu kazi ke. Akenshi niwe wenyine uvuga ati akazi mwampaye ndagashoje ngiyi raporo ya nyuma. Bishobora rero kumara imyaka. Raporo ayishyikiriza Minisitiri w'Ubutabera cyangwa umusimbura we. Umushinjacyaha wihariye aba afite n'ububasha busesuye bwo kujyana mu nkiko abo akekaho ibyaha. Nabwo ariko abanza kunyura ku rukiko rwa rubanda rushinzwe kwemeza ibirego bye. Radio Ijwi rya Amerika. umushinja cyaha wihariye Robert Mueller yahawe izi nshingano mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Mbere ye habayeho abandi benshi guhera ku wa mbere na mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu, ariko abazwi cyane nabo muri iyi myaka ya hafi barimo Archibald Cox na Kenneth Starr. Cox yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe urukozasoni rwa Watergate. Perezida Nixon yabonye ko agenda agera ku kuri aramwirukana, byatumye minisitiri w'ubutabera n'umwungirije bose bahita begura icyarimwe kuko batishimiye icyemezo cya Perezida Nixon. Byose byarangiye Perezida Nixon na ubwe yeguye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane. Naho Starr yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe ibya Monica Lewinsky byari bigiye gukora kuri Perezida Bill Clinton. Akazi k'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ko kazarangira ryari, kazarangira gute, tubihanje amaso. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye rwose, murakarama.
Barakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Peru bifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire ishingiye ku mico bisangiye ya demokarasi n'iterambere mu butunzi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Amerika na Peru biherutse guhimbaza imyaka icenda irangiye amasezerano ajejwe gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mfunyapfunyo PTPA acisweko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko ayo masezerano yabaye inkingi y'imigenderanire hagati ya Amerika na Peru ku bijanye no gushikira amasoko y'ivyo bihugu bibiri, gushira imitahe muri ivyo bihugu n'ivyerekeye gukinga uburenganzira bw'ibidukikije n'abakozi. Kubera ayo masezerano, ubudandaji hagati ya Amerika na Peru bubandanya kwiyongera mu kuva ku miliyaridi icenda n'imiliyoni ijana y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda bugashika ku miliyaridi cumi na zine n'imiliyoni amajana atatu y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ni ukuvuga ko ubwo budandaji bwiyongeye hafi ibice mirongo itandatu ku ijana. Amerika na Peru bifitaniye kandi imigenderanire ikomeye mu vyerekeye kubahiriza amategeko n'ivyerekeye umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko Amerika na Peru vyombi bigeramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengeramipaka burimwo kugurisha ibiyayura umutwe, urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho. Amenyesha ko Amerika na Peru ikorera hamwe mu gikorwa cyo kurwanya imigwi igira ubwo bugizi bwa nabi. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, Peru yarakiye inama y'abashikiriza manza n'abashingwa manza bavuye mu bihugu birenga mirongo ibiri mu mugambi wo gukurikirana neza imigwi ikora ubugizi bwa nabi ndengeramipaka. Barasangira amakuru agenewe gufasha kurandurana n'imizi iyo migwi. Rex Tillerson aremera ko Peru ifasha bikomeye mu gikorwa cy'amakungu cyo kurungikira ubutumwa abayobozi ba Korea ya ruguru ko bategerezwa guheba ibigwanisho ruhonyanganda. Amerika na Peru bisangiye impungenge ku bibazo vya politike biri mu gihugu ca Venezuela. Tillerson avuga ko amareta y'ibihugu vyabo ashimira ubuyobozi bwa Peru mu kigoro ko guhuza leta ya Perezida Nicolas Maduro n'abatavuga rumwe na leta. Tillerson avuga ko leta ya Venezuela itegerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro no kurekurira amajwi y'abanyavenezuela kumvirizwa mu guhitamwo abayobozi babo. Amerika na Peru vyaraganiye kandi uburyo bwiza bwo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu bo muri Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana n'igihugu cya Peru mu mugambi wo gukomeza ubutunzi, kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi ndengeramipaka no gutuma demokarasi ishinga imizi mu karere kose ka Amerika.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masiye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye na Louise Bigirimana yabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi, n'abandi bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio i Washington DC. Ndabifurije umunsi mwiza. Imana ibahezage. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.